kendi nziza kuri mikrofoni ari kumwe na Jeffrey Mutagoma mwibenwa amahoro n'amahirwe
turabasuhuje bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva haba kuri radio zanyu kuri telefone ngendanwa cyangwa se kuri mudasobwa hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi
Dusangire ijambo.
Ikiganiro cy'uyu munsi gishamikiye ku kiganiro muri isanga mwumvise kwa gatanu w'icyumweru mwagiteguriwe na mugenzi wacu Fideli Niyongabo.
Tombora ya kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'imigwi y'umupira w'amaguru yabaye iya mbere mu karere k'Uburaya yabaye uno munsi kwa gatanu mu gisagara ca Nyon mu gihugu cy'Ubuswisse. Imigwi izohura muri kimwe cy'umunani ikaba yamenyekanye. Umugwi Paris Saint-Germain wo mu Bufaransa uzohura na Liverpool wo mu Bwongereza, Real de Madrid wo muri Espagne uzokina na Atletico de Madrid wo muri ico gihugu nyene, Feyenoord yo mu Burundi izohura na Inter de Milan yo mu Butaliyano, Club Brugge yo mu Bubiligi izokina na Aston Villa yo mu Bwongereza, PSV Eindhoven yo mu Burundi izohura na Arsenal yo mu Bwongereza, Bayern Munich yo mu Budage izokina na Bayer Leverkusen yo muri ico gihugu nyene, mu gihe Barcelona yo muri Espagne izokina na Benfica yo muri Portugal. Naya mahigwe imigwi itandukanye ifise yo gushika muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya. Twatumiye Theodore Ntunga umenyesha makuru w'inararibonye w'inkino yafashe akaruhuko ko mu zabukuru, na Wilfried Irambona akora kuri Radio Ejo Heza FM akora no mu kinyamakuru Jimbere Magazine, bombi bari Bujumbura mu Burundi. Baratubwira uko babona imigwi izohura n'amahirwe ifise yo gushika muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya. Batumire ndabaramukije. Tutangura ikiganiro, ntangurire kuri Theodore Ntunga. Iyi migwi itombora yabaye yerekanye imigwi izokina muri kimwe cy'umunani cy'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya. Uyibona gute? Hari
itombora yagenze neza cyane, biraboneka yuko imigwi uko myinshi yiteguye izotwereka inkino nziza cyane. Ariko kubwanje inkino zose uko zizohura kiko ziba zikomeye cyane gusa zinganya cyane cyane ngewe kubwanje mbona umugwi wa Paris Saint-Germain n'umugwi wa Liverpool ari wazi kwerekana urukino rwiza cyane, hamwe n'umugwi wa Real Madrid n'umugwi wa Atletico Madrid, kuko iyo migwi yose ni imigwi yo mu gihugu cya Espagne kandi imenyereye inkino. Urundi rukino rukomeye ni urukino rwihuza Bayern na Leverkusen, kuko ni imigwi ibiri ikina mu cyicaro cyo mu Budage. Urumva yuko ari imigwi ibizinanye kandi yamayerekana inkino nziza cyane. Hanyuma ni ukuri umuntu yavuga yuko zino nkino ziba zimeze neza cyane, kuko iyo migwi yose naho baciye mu mabaraje n'imigwi ikomeye ihuye n'iyindi yari yamaze kwikarishya, ariko ibaza yuko ziri kwitegura kugira ngo zitwereke inkino nziza cyane muri kino gikombe cya Champions League y'uyu mwaka mu gice cya weekend of finals.
Nawe wili Irambona ubibona gute? Ubona gute iyi migwi izohura muri kimwe cy'umunani?
Yesi ntombere abantu bose ndagarindiye mu gishika ugiye turaba na cyane ku mapolo atandukanye, nka hari ha ekipe ya FC Barcelona yari isa amahigwe yo kuba icagura ugiye turaba ntombere ukuntu yagenze. Ndabonamo inkino zimwe abantu benshi n'ubundi bakinze mu gishika bashibaza mbega niwe niwe mugihe ugiye turaba kurengana hagati iyo migwi, ndavuga nk'urukino rugiye guhuza hagati ya Real Madrid ya ekipe ya Manchester ya Atletico Madrid ko ni mbi ibiri cyangwa ibisagara ugiye kwa na Marforme no mwanya ndago gukora hamwe ndiko ndacha kuri kuma yange Bayern Munich do ikume na Bayern Leverkusen nayo ni mbi ibiri bona ko nayo ni mazi myaka ibiri tuma na umumenyereza Xabi Alonso wa Bayern Leverkusen ndetse no umumenyereza wa Bayern Munich bose ariko barahanganira igihe mu gikombe cyo mu Budage nayo n'umusaguru bagiye guhurira muri UEFA Champions League. Ni kino bwani ni ingufu zidasanzwe benshi bariko bagira amajonjora ino UEFA Champions League zerekana yuko nawe ari ukino ukomeye. Ubundi ukino ahubwo abantu bashize igisho cyane muri ukino ugiye guhuza umugwi wa Liverpool na Paris Saint-Germain. Ni ikipe ya Liverpool tubona ko imaze ino sezo haba muri English Premier League ko itwara neza, baza kuraba ikipe ya Paris Saint-Germain nayo ni ekipe iwabo mu gihugu cy'Ubufaransa ihagaze neza muri champion yabo ya Ligue 1 ino musi ku mwanya wa mbere. Wajya kuraba experience ofisi muri Champions League nubwo ni nto ku ruhande rwa Paris Saint-Germain ariko uravye ikuntu Lucien Riquelme menyereza yidanye kubihe gacurabana na experience ya Gapoli Sanchez biro byareka ko arukino ruzoba rubereye ijisho kundi ruhande giye kuraba nka Dortmund na Lille nijo Dortmund ni ikipe experience ariko na Lille atwete ibintu bitangaje nka karurukina cyo imbere ya Madrid ibintu abantu batari biteze kuzini nkino ka Brighton na Aston Villa abantu mengo nkino abantu bazo kurikirana bisanzwe bigiza nka karere kuko ngamwe mu Burundi asanzwe bakurikirana kundi hane Inter Milan na Feyenoord nawe ya nundi rukino abantu badushaka gukurikirana nkuko bisanzwe ariko twiteze kubona mvuga nka show canke uburyohe mu zino nkino aho ugiye kubona ko haba na Arsenal na PSV Eindhoven nabwo nyazo barukino bwiza muri make no Rwanda zitombora ukuntu yagenze urukino zohuza ikipe ya Atletico Madrid na Real Madrid urukino zohuza Bayern Munich na Bayer Leverkusen urukino zohuza Paris Saint-Germain na ikipe ya Liverpool uvuga ni mu ncama kije kuraba no tombora ukuntu yagenze urabona ko hariho inkino zimwe zifite ingufu muri urukino rwa Atletico Madrid na Real Madrid urukino rwa Leverkusen na ikipe ya Bayern Munich hamwe urukino rwa Barcelona na ikipe ya Benfica ndetse n'urukino rwa Liverpool na Paris Saint-Germain zindi niko ndazibona nk'uko mengo ni inkino zoba zifite ingufu zigereranye n'ivani n'uburemere usanga imigwi n'iyindi iruta rusange
hama Theodore Ntunga witegereje iyi migwi ishitse muri kimwe cy'umunani hari ikintu gitangaje hariyo abantu batari biteze yashitseyo hari niyo itahashitse abantu bari biteze kwishobora kuhashika witegereje Aron Ntunga
hari iyi migwi nyinshi itari irindiriwe mu gice muri kino gice nk'umugwi wa Lille mu Faransa niba barurindiranye cyane kuko bazaye kudashobora gushikayo umugwi wa Bruges mu Bubiligi nawo nyene iyo zaye kudashobora gushikayo cyo kimwe n'iyindi migwi nka Feyenoord ariko n'imigwi yose mwaka ifisi nguvu nini ugiranije nuko bahora bameze mu myaka iheze ukuri wavye kiretse iyo migwi Bruges na Lille na Sonzira nayo nyine yaririndiriwe cyane gose ubundi mugwi uno mwaka watangaje menshi naho ni mugwi wa Arsenal kuko aciye ushika mu gice waciye ubakarifi hakiri kare biboneka yuko wari ufite ingufu nyinshi cyane ugereranije no mu myaka iheze batahora bayirindiye mu gice nk'iki cya Ligue des Champions urumva yuko iyo migwi yose yaragerageje uko ishobora kugira ngo yitegure izokwerekane inkino zikomeye
murakoze wili Fred Irambona muri witegereje igihugu ku gihugu France ufise imigwi ibiri yashitse muri kimwe cy'umunani Espagne ifise imigwi itatu Ubwongereza itatu Ubuholandi ibiri Ubudage ibiri Ububiligi umwe Portugal umwe Ubutaliyano umwe igitangaje ni ikihe turavye nk'Ubutaliyano umuntu yovuga ko umupira wo mu Butaliyano wasubiye inyuma kubona Ubutaliyano ufise umugwi umwe wonyine ushitse muri kimwe cy'umunani muri rusange wowe uvuga ngo iki
Oh no gako igihugu cy'Ubutaliyano n'ibyo biratangaje kubona tubona Inter Milan yonyine ishobora kuba irengana ukaraba ino migi ya AC Milan yaciye ikaba ishobora gusezererwa ukadakuraba ino ikipe ya Juventus nayo ino kunya yasezerewe bon no bwa nti ku ruhande rwanje igihugu cy'Ubutaliyano bona ko cyagonze cyane na zino nkino sinyaga ko ari umashashi ishobora kuba yabagoye ariko uwaza kuraba nka Benfica gushobora kuza na kuri noye sense vendo zene gushobora kuza igasezera kita Juventus gakire ni George Juventus ati tatuma zige kimwe tayibona muri zino nkino za UEFA Champions League bivanye no kuko twaje tubona igarukira hasi tubona igenda ikogwa ko nibintu byo kuba ifatirwa ibihano bya FFF financial kabwa kuvugwa kwa kihugura bakinyi bigatuma ikipe idashobora kuza na zangu vutadufa nchini ziko no bwa ni shoko bya ikoze kubera ko na Spain urde ni ime mu migwi kuna kuza muri UEFA Champions League kagira ama surprise twaje tubona mu nshuro zitandukanye ariko ugiye kuraba ku ruhande rwa Milan AC niyo mugwi no bwa wagatangaje ukuntu itashuye kwishika mu kino kibanza kuko Milan AC gusezerwa na ino ikipe ya Feyenoord ntibitahuritse ikipe ya Milan AC yatweretse niko ino mwaka iri seriye turibuka muri cyane ifite ingufu zidasanzwe ribuka bariko bakina nkino z'amajonjora bahura na Real Madrid bakayisanga kuri Santiago Bernabeu bakayitsindiraho yari kirerekana exploit ikerekana ko ikomeye kishobora kuza ikitwara neza ariko tubona yuko n'ubundi ako kantu ko kwamiza ko kashe kubananira uraze ikipe ikuntu yiyubatse yazanye abasore benshi yakuye mu mugwi wa Chelsea iraza na Barcelona cy'ukwezi yari ifite squad ubona yuko by'ukuri ikipe ya Milan AC yari ikipe yitezwe mu UEFA Champions League ivana na Sporting Lisbon n'imbere ya Madrid ariko n'ubundi iza kudeseva cyangwa abakinnyi cyangwa guhemukira abasanzwe barabakunzi bayo rero n'ubwo ni imigwi ya Mila AC na Juventus ubudo ntashye kwishika makino ngice azaligo gutabura cyane 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 ko yari yaciye ku migwi abantu benshi babana yuko muri Champions League atakino shika ko ndavuga ino ikipe ya Feyenoord ashobora kwisezera Mila AC bacuba nyine ikipe ya PSV Eindhoven ashobora gusezera Juventus ndetse naho nyene bice kuri prolongation nako ikipe ya Juventus ndetse iragiye gukina iminota ya nyuma igifite amahirwe yo kubandana ariko n'ubundi bizakwangira ikipe idakwisezera rero n'ubwo nti igihe mujye mu gihugu cy'Ubutaliyano dukuri yatangaza abantu kuba itashyize hano hantu bivanye n'uko nk'akaruro Mirafi yari ihagaze karabana Juventus n'imigwi yari agiye guhura
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko turavuga kuri tombora ya kimwe cy'umunani cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Uburaya reka tuze ku mirongo ya telefone dufise n'iyitanga Simon uratwumva
yego ndamumva neza
n'iyitanga Simon uri he
ndanjye ubundi i Kigali ndagira mvuge ku icyo warugarutse uri kubaza abatumire ngo kuba champion y'abataliyani ifitemo muri tombora ifitemo amakipe makeya shampiyona y'abataliyani kwiri bita naho uretse wenda international na interi na nuza na
Juventus AC Milan
Antonio na Juve na Milan nizo kipe wenda ubona zisa naho ziba ziri imbere cyane zisa naho ziyoboye kandi nazo mu minsi nka Juve yagisubira hasi cyane bitandukanye n'uko yari iri imbere kuko ibishoro wenda uko nabyita nk'ibishoro byashorwagamo byagabanutse kongera bira bibazo bijyanye mu Italiyani by'ironda ariho na birabyo byo kwiyongeresha imbaraga by'abakinnyi bajya bakora byo kwiyongera imbaraga usanga nabyo bisa naho bisubiza hasi champiyona y'abataliyani ikindi wenda nka champiyona wenda byo kuri njyewe yaba isa naho itungurana champiyona ya Espanye champiyona ya Espanye kuzanamo Barcelona kazanamo Atletico kazanamo Real kubivu rwa Atletico yo mba mbona yo yagasigaye nkurikije uko muri champiyona iri gukompeta ariko bikazamo cya kintu cy'amafaranga champiyona ziba zirutanwa kuko champiyona y'abataliyani ntago ikibona bashoramo cyane nka mbere ejo bundi umushinwa yagerageje gushoramo ariko ubusa naho biba byarandi sindi impamvu no kubireba usanga abantu batabishyiramo imbaraga cyane iyo uzi ko ari ubutaliyani ntabwo waba ufite uzi ko champiyona y'abataliyani hari ni urugero wenda hari nka Mirasi na Interi muri Espanye hari Atletico na Rihari ngo ujye kureba Mirasi na Interi kandi izo kipe uzibizi kurusha wenda Atletico wenda ntavuze Rihari kuruta Atletico ariko usanga hari champiyona wenda sinzi nimba bituruka ku buryo ziba zaramamajwe cyangwa bituruka ku buryo ziba zarashoka ko byose bituruka mu ishoramari bakora mu buryo bwo kwamamaza akaba ariyo mpamvu wenda zisa naho bakomeza kugira amahirwe y'abantu bashobora mu mafaranga n'uburyo bwinshi kuruta champiyona y'abataliyani hanyuma wenda baze no kudufasha kutubwira bakurikije aho kandi fomu y'amakipe ubu ngo bageze no kuvuga ngo aho amakipe yageze ngo mu myitwarire batubwire babona nk'amahirwe menshi mbere abateraga intambwe baba ngo wenda Liverpool bagerageza batubwire Liverpool kuri tombora yagize barabona hari icyizere cy'uko yagera finali cyangwa Barcelona kuri tombora ifite barabona hari icyizere cy'uko yagera finali cyangwa biraza kugumya bicuramiye i Madrid nk'ibisanzwe batubwire bo barabona amahirwe ugereranije baya ahandi hanyuma batubwire nanone kuri shampiyona y'Abongereza ifitemo ano makipe iyo barayivugaho iki barabona hari icyo yakora wenda ku buryo yo Champions League yagaruka mu Bwongereza batubwire uko bo babibona
murakoze mwamwishura wili
yabaje kibazo bibiri kamanda mushimire kwanza kizi bibazo bajije yahere kuri iyo Champions League batubwire bazaza mbega abantu baravuga imigwi itandukanye bishobora kuba ihabwa amahirwe nyine yo Champions League ati mweho mayivuga ku iki ku ruhande rwanjye ndiko ndabiraba icya mbere ndabona imigwi iri kuyazana ingufu zidasanzwe ubona ko ifite umushinga cyangwa ihangiro ryo kuba yatwara ino UEFA Champions League ngabye nk'iyo ikipe ya Paris Saint Germain nibyo siyo ikipe nshaka guha amahirwe ya mbere ariko nitaragira ku makipe mbona ko afite ingufu ino UEFA Champions League urabye ko n'icyatsina nibyo icyatsinde ibintu byako imeyari mito nuko kuna sinza best biho ikintu cumi mu nkino zibiri biboneka yuko ifite ihangirisha gushikako ibifite ikerekeza gari kuri performance ko ragira garagaza kuno wise ni kari karahindura uno mugi wa Paris Saint Germain karaba ukuntu abana barutse bato ari karabaha icizere nka bavitinya uravye kuntu ariko barakora yakabye mu kibuga gato banakoreye ikipe ni determine ishobora gushika kuri iki kibazo kuri Paris Saint Germain n'ubundi eske iraza gurengana ikipe Liverpool ni ikipe tubona ko ino sezo ufite determination basanzwe ko turazi yuko muri ino sezo ni ikipe imaze kuba yitwara neza uraze ufate kundo iyi ni ya risanzwe hagaze ni imwe makipe no kuvuga nti ino munsi niyaza ko imaze kwarugistra intsinzi nyinshi imaze ataka bintu nyinshi itsindwa nibuka ko yaratsinzwe na ikipe ya Nottingham Forest yaratsinzwe na ikipe ya iyi bari kumwe n'umwe Champions League kama ni PSV Eindhoven rero bino bintu birekana ariko ikitari Liverpool idetermine ishobora gutsinduka n'ubwo ariko gose gitsindo kimwe cyangwa ibi ariko ikaba yo gutsinda nibyo Paris Saint-Germain ibitsinda ikipe Manchester City ariko Manchester City yatsinze ni ikipe imeze gute ni ikipe ya Manchester City tubona yuko inyuma y'itakaza rya Mwusora dufite rya Rodri Sante ikipe yarapfuye mu kibuga hagati nari nacyo ubona ko yari isigaye agendera ko kandi uwo kaba batsinda mu seko hano bane no kabiri akajwa hole gushobora gutanga amafaranga no gubira ariko ikipe ya Paris Saint-Germain iza kuba ihura na ikipe ya Manchester City ifite abakinnyi twatuzi tumenyereye nka ba Rodri bari mu kibuga bose nka bakaruhuka ku ruhande bari mu babana neza n'umumenyereza Pep Guardiola yaza ko Paris Saint-Germain ugera cyo kwishika ko itari kuba icyereka yuko yatsinze Manchester City iyo iza kuba yitsinda yagiye kubuce kuko yatsinze Manchester City yuzu no mu sekuri Liverpool ndibaza eske yaza ko yiza kuba kuri Manchester City sindabyibaze ni rutino no gwa ko no hama hirwe ya 50% soko ni ino mu bibiri yaba Liverpool yaba ikipe ya Paris Saint-Germain ihagaze neza muri Champions League na yo nyine ishobora kuba yoshika muri no finali ya Champions League bazi dufite nko mino Browndi inzirano bwa Paris Saint-Germain na Liverpool baciyemo ndabona ko imigwi ishobora kuba intambami cyane ari umigwi wa Real Madrid na Paris Saint-Germain na Liverpool ndetse Atletico Madrid yo ndayibonamo gaki kuko iba bya kipe ya Real Madrid na Atletico Madrid ni byo n'imigwi ibona ko yaba performance ko ragaza muri La Liga kuko mu bariko barahishikana ibi abanza bya mbere cya kabiri cya gatatu bahanahana n'ikipe ya Barcelona nibone koko ni byo n'amameforme bose bariko barahuriramo ariko ayo mameforme ubona yuko inguvu zabo zingana mugabo wagiye muri Champions League tuba ikipe ya Atletico Madrid twaraba ikipe ya Real Madrid imyaka bamaze kuba banahura n'iyo ya Champions League turibuka ibyabaye 2014 bagenda berekana ko banganya urukino ariko bitarangira ikipe ya Real Madrid yo ya minota ya nyuma yifashije kuba itwara ikombe turibuka igitsindo cy'umutwe w'ikipe ya Real Madrid Ramos Agombo mu 2014 bitarangira ikipe y'itsindo ritsindo bine kuri kimwe bagiye mu cyumba cya prolongation turibuka 2016 kuri ikipe ya Real Madrid yatwara igikombe ine ikipe ya Atletico Madrid iboneka ariko ni ikipe ya Real Madrid ifite experience nacyagiye n'umumenyereza Carlo Ancelotti n'umwanya menyereza ushobora gufata ino ikipe ya Real Madrid tubona ko menge ishusho tugwara mu kibuga hagati waza kuraba nko muri kuri nimero 6 hagati y'umukasere ndavuga nkono Kamavinga ndetse na Lorenzo Tchouameni nigo rimwe na Lorenzo Tchouameni amwifasha muri defense centrale central ni bamwe mu bakinnyi ubona ko hajya hagati niba ari akwina hore nk'iyo tumikuse yari afite ugashukura umuntu ariko arashobora kugerageza kuza kwifasha noneho mu kinyazi cy'izina rya Danise Bayos ariko ugiye kuraba ikintu Real Madrid inyuma isa n'igwaye ariko aba ubuhinga bwo mu bimenyereza kandi abantu bashobora kuba yubatse ibyo bintu akazana nka n'umwana Fecho akazana akubumi wa nimero kabiri Fede Valverde akaza akitwara neza imbere y'imigwi tubona ko mengo ikipe ya Real Madrid nuko byabaye ubona yuko nubwo nk'uyu muzunguruko baciyemo Paris Saint-Germain Liverpool wanashima Atletico Madrid na ikipe ya Real Madrid yaba Arsenal PSV Eindhoven Arsenal byari kumwe n'ikipe ya Club Brugge ndabona ko nko mino migwi igera kuri igera ku munani imigwi itatu Paris Saint-Germain Liverpool na Real Madrid ni bo niko nabona yuko bafite izo ngugu dushobora kuba ko kwisanga bagiye guhura bagashika muri finale rero ugiye kuba mino migwi itatu ndashobora kuraba ukuntu bagiye barahura ukaba forme za Real Madrid ino Real Madrid nshimo ufite ukunda ibona umengo singugu nyinshi zo kuba ishobora gushika muri finali naza kuri rindi kote iruhande ko irimo za ekipe za Benfica za Barcelona za Borussia Dortmund Lille Bayern Munich Bayer Leverkusen Inter Milan na Feyenoord niko ndaraba hano nijo Leverkusen nshobora kubika bitanga bya federa ekipe ya Bayern Munich ariko amahirwe menshi ndavuga ati Bayern Munich yarashyize kubera ko iyi migano isanzwe imenyereye bafite experience muri champion kandi imigano batazokina imikino rumwe tubwire kuti no Xabi Alonso menye za Leverkusen ashobora kuza akazibira ikipe akayisezerera ariko ndi
mukino murakoze reka turabandanya tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Emile Ndayisaba uratwumva Ndayisaba uri he?
Ni Bujumbura mu Burundi. Ego murakoze jewe na jewe ni ingene tombo ya genzi. Hamwe n'umufana wa FC Barcelona. Hanyuma je iso mbona kugeza mu masaha ndabona ko FC Barcelona ishobora gutwara igikombe. Ishobora gushika muri finali mbere igatwara igikombe cya Ligue des Champions. hanyuma umutumire nagenda mwibariza dega kuvyerekeye ukino ruri hagati ya Atletico Madrid na Real Madrid nimba zoje gusobanura mengo n'umufana wa Real Madrid mukerekana ingufu nkuko mengo Real Madrid irashoboye gusubiza yego nizo irakomeye ariko ubu muri ino minsi nahitsinda Real Madrid nyamba umupira turaba kumwe Real Madrid ifite ingufu nk'izo yahorani ifite ba Cristiano Ronaldo ba Sergio Ramos ba Gareth Bale ba Casemiro nta mukasaye nta Casemiro bararonka Toni Kroos nabo barasubiriza yo buja yo twashira gute kugira ngo atwemeze ko Real Madrid ishobora kurengana Atletico Madrid byoroshye mukabona ko Atletico Madrid muri ino minsi ari ekipe ubuye yiyubatse ikomeye
reka mbaze Theodore Ntunga icyo yibaza kuri icyo cyumviro cya Emile Ndayisaba imbere yuko wiri amwishura ko yavuze ku ma ekipe ariko aravuga
icyo cyumviro arafise ibyumviro byo kubaza nibyo kubera Real Madrid hari abakinnyi ba kera bari bakomeye bavuyeyo batasubijwe neza cyane nshaka kuvuga nka Toni Kroos nshaka kuvuga nka Benzema ariko Benzema ariko baramusubirira kuko urabona Mbappe ingene yameze yasubiye gutsinda ndako kwa era medzi muri Paris Saint-Germain ariko rero naho umugwi wa Paris wa Real Madrid ari Real Madrid wakera kuko ayivuze ya Casemiro batatsubirijwe ba Toni Kroos Real Madrid iguma ni Real Madrid mukuvuga yuko ekipe iguma ikomeye naho yigize ekipe muri Amerika bamwe naya ekipe ishika kure ishobora kutwara igikombe nishobora kuba ifite abakinnyi benshi bakaruhurirwa bamwe bagakinisha abandi kuko baguma bakina Liga Coupe du Roi na Ligue des Champions urumva umugwi ushobora kuruhurira bamwe kugira ngo muri Ligue des Champions bahure bakomeye baruhutse gato kuzashobora gushika kure ku bwanjye naho yabaje gutyo nibaza yuko umugwi wa Atletico nawo nyine wakomeye ariko nunganya na Real Madrid ko Real Madrid uramaze kutwereka yuko muri Ligue des Champions uda Atletico Madrid naho umupira w'amaguru atari biharuru ushobora guharura
wili wo kwishyura Emile Ndayisaba yari aravuga ngo igituma wemeza ko Real Madrid ishobora kurengana ngo byoroshe Atletico Madrid
murakoze cyane kuri icyo cyumviro ndamushimiye kuri icyo cyumviro cyiwe ariko rimwe na rimwe iyo turagira imihezo abantu benshi bakunda kwibaza ngo tedi umfata umfana Real Madrid bivanye n'uko navuze Real Madrid mu gihe byayo abandi fana Barcelona bivanye n'uko navuze Barcelona neza mu gihe byayo ariko ikipe yose tuza kuyivuga uko isanzwe iri nk'abasanzwe bakurikirana umupira w'amaguru nk'abasanzwe abantu ariko umupira w'amaguru reka nshya ko mwishimishura neza ikibazo cyiwe ikintu gituma nafate kuri Real Madrid gusumbya ikipe ya Atletico Madrid nibyo ni ibintu bikeye bayitangiye igisagara kandi tukunda kubona yuko ininyurana niyo benshi bagiye kuri Burkino wanakima nk'abantu basanzwe abarabakeye ba ikipe ya Real Madrid bashobora kuba bafite ikintu ko Atletico Madrid ishobora kuza ikamishungira ku nyinshi zabo igatsinda Real Madrid ariko reka nifashishe bimwe bimwe mu byagiye bigaragaza hagati y'imyaka ibiri nizo kwa muri ino sezo nimiga imaze kuba mu nkino bakinnye y'abafazero tu muri La Liga ubona yuko ikipe zose zagiye zinganya inkino zibiri ariko kandi twibukanye yuko izo finali ziri na bunga za UEFA Champions League ya finali ya 2014 ya 2016 ubona ko nimiga ibiri Atletico Madrid na Real Madrid bari bahuye muri finali n'ubundi bakoresha wa mukenyo n'ubu barimo n'ubu wo kunganya ariko kubera ko experience ya Real Madrid itakuba itsinda Atletico Madrid yitwara ibikombe inshuro zibiri nibyo ekipe ya Madrid yatakaje abakinnyi bakomeye bamwe nka Cristiano Ronaldo, Nigisa Casemiro, Nigisa Toni Kroos, Nigisa n'abandi bakinnyi nka Gareth Bale na Karim Benzema. Ndetse ugiye uriko abona andi ba generation shasha. Ariko ambavu y'ibyo ino generation shasha ikatwe kadiko n'uri kiri muri ya filosofi cyangwa ya kaka na ligabo kaya ikipe ya Madrid akeya kuko dabe nko mino myaka 10 turibuka ikipe ya Madrid yatwaye UEFA Champions League ya 2014 bafite 2016 2012 na 2018 icyo gihe cyo yibaza yini ni byo kumugana buraya yari niyo niyo myaka tugaruka kuri generation shasha nayo nyine nabonye ne bakoze ibintu nk'ibyo nyene kuko ibukanye yuko demezende batwa batwaye UEFA Champions League mu mwaka wa 2022 turibuka yuko umwaka makipe ya Madrid yari yagihagaze nabi cyane abantu benshi bibaza mbere bizogenda gute ica mu nzira zitazoroshe yarahuye na kipe ya Chelsea irayeliminajwe na Paris Saint-Germain yayisezerera yahuye na Manchester City tubona yuko umusoro w'igogo uzaza gutsinda itsinda bibiri mu minota ya nyuma iza gutuma ikipe ya Manchester City itazegwa batsinda finale ya Liverpool baronse shoot on target imwe gusa hagivamo icyo gitsindo yari Liverpool tubona ko yari ikomeye irimo ba Mohamed Salah irimo uno musore duka izina rya Harry Kane nako no musore ari muri Arabie Saoudite w'umunya Senegal Sadio Mane
ubona ko ni ikipe ya Real Madrid bivanye no filosofi afite yuko kwama babona yuko ikipe ya Madrid ari ikipe y'ibikombe uko basekara abakirota ashobora kumanajinga iyo ikipe muri ibyo bikomeye kumwe abantu ubona ko bakomeye no mutu wanashimima urabye abakinnyi amwe amaragi yasabasubirya kiyana mbappe no mutu ya Madrid ya forme ziyo ibyo kiyana mbappe adakoze umusore duki izina rya Vinicius Junior ashobora kubikora Rodrigo Gomez aba hari ugira ngo ashobore gufasha nibyo match are umusore duki izina rya Jude Bellingham azoba hari ariko basaba Brahim Diaz ashobora gukinisha mu kibuga hagati bakabikora muri Befort Town ikipe igaragaze neza bashobora kugira rotasiyo bakazana Fedez avere ku ruhande rw'iburyo akaza akitwara neza agatanga ibyo santre agatanga imipira ivamo mu itsinda amapasi desisive twabonye ashobora kuzana n'umwana afensi avuye muri Academy ya Real Madrid akaza agafata ikibanza cya David Alaba n'abasore ba Eden Mitwatao badahari akaza agakora akazi kari special ariko mu na Rudiga no ganira yo gukora abakipe atatu Madrid n'ukuntu experience yabo ifite n'ukuntu bamba bitwara imbere ya Madrid niyo mpamvu nashobora kuvuga yuko ikipe ya Madrid ifite amahirwe yoba asumba gato cyane ikipe atatu Madrid n'ubwo bose menye ngo barazingaza
murakoze Idris bakungara duhamagaye uratwumva
ndabumva neza munyamakuru mwiriwe neza
mwiriwe udute ya kamuri he
Emiliane Kigali mu Rwanda
ufite ikibazo ubaza icyumviro ushikiriza ubushikirize
oya ni ukuvuga ni ibyiyumviro bikeya twanejejwe n'iyitundwa ya Champions League nuko byatangiye bigoranye cyane ku makipe amwe n'amwe na Real agenda yivangura bakoze kusoroma itandukanye uko yatumenyereye ariko ubu ngubu nk'abashimye ko isoroma isombora bayo munsi hari imikino ikomeye cyane kandi na finali zaje mbere yuko finali igera dukunda ngo Real Madrid na Atletico Madrid ni match nziza yo mu mujyi umwe kandi ifite abakinnyi bamenyeranye iradiribo dukunda n'undi mukino umwe wa PSG na Liverpool n'undi mukino undi ukomeye nari je mbere yuko iyindi iza ni ukuvuga ngo ari uko ngiye mbibona ari foroma bakozemo irimo PSG na Liverpool ukuntu batomboranye akabamo na Real na Atletico na Arsenal ni ukuvuga ngo iraturiyo ndabona yayo matwite azavamo imwe igera finali hakaza n'indi turiyo ya Barcelone na Bayern Dominic na Inter hariya mu makipe atatu muri aya atatu mvuze haruguru harimo atatu akomeye n'adatatu akomeye dushobora kwisangamo habayemo Barcelone yahuye na Real kuri finale cyangwa Liverpool cyangwa Liverpool na Bayern cyangwa Barcelone na Liverpool dukuvuga ngo imikino tubonye irimo ikomeye ariko nibakomeza kugera bakuzanamo tuzakomeza tubona finale uko zagira zitomborana kandi iki navugaho ni uko ikintu mbaza kuri UEFA Champions League ni uko imikino yiyongereye cyane abakinnyi baravunisha cyane twabara imikino ikipe y'igihugu ikina tukareba n'amakirebe imikino abakinnyi baba ni ukuvuga ngo imikino irusha ubwinshi imikino ni myinshi cyane ni ukuvuga ngo kandi umwanya bafite wo gukina ni mwinshi kurusha nuko indi myanya bayibona ni ukuvuga ngo bibasaba imbaraga nyinshi cyane ni ukuvuga ngo finale kuntu ngiye nyibona finale zaje hakiri kare kandi izo finale ni uko zizagenda zikuranamo umwe ku wundi kugira ngo kugeza kuri finale ya nyuma kandi ikintu mbona ikipe tutizera cyane tugana amahirwe ishobora kugera ku mukino wa nyuma ku buryo butunguranye
Theodore Ntunga kuri iki cyumviro ni iki kibazo yibajije ko inkino zaba zariyongeye umwanya ukaba mwinshi
kuna hakiri kare twabibona kubera zaca zivamo kare ariko kubera ifomu nshasha yode yuko Ligue des Champions yagize akamaro tukabona imigwi mishasha ishika kure ni gake twashobora kwibaza yuko nk'imigwi ishobora kuzokina nka barrage ari nka za Real Madrid cyangwa ibyo ariko tumva yuko izo zakinye barrage byari feble ni kubera yuko nk'uko na byimvire yavuze ni uko umugwi imigwi ifite abakinnyi benshi igashobora kuruhurira bamwe cyangwa abandi bagakina amakompetisiyo cyangwa ayandi ariyo umugwi uzoshika kuri udashobora gutwara Ligue des Champions
turamushimiye mugenzi wacu Fidel Niyongabo n'abatumire be b'uyu munsi ndetse namwe mwese mwa telefoniye hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi nanjye ndabashimiye kandi mwese murakarama dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.